Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Kuri gahunda tubafitiye amakuru arebana n'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru: Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bari mu gihirahiro nyuma yo gufatirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Manila, umurwa mukuru w'igihugu cya Philippines. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baratabaza basaba kujyanwa mu kindi gihugu cyabakira nk'impunzi. Edi Rwema yakurikiranye iyi nkuru.
Abo Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. Gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu, nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we, yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri HCR, ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo Abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege, bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati:
Ikindi naco tumaze amezi arenga 6 atazuba tubona, ntiturigera dusohoka hanze. Numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa. Bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete, za estomac, ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati:
Injya tujya ni ntica ntikize, barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cha Philippines turabona ko chatwanse, mudutabarize nimba hari kindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho.
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye Abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Hagati aho Leta y'u Burundi irateganya gushyiraho uturere ngwizabukungu tudasanzwe bita zone économique spéciale mu Gifaransa tugera ku 100 hirya no hino mu gihugu. Ivuga ko tuzafasha mu iterambere no kwinjiza amafaranga y'agaciro mvamahanga. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje ajeje ubudandaje niwe yari umutumire mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ibijanye n'integuro y'itegeko rigenga uyo mugambi wo gushiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe ahatandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje w'ubudandaje, yamenyesheje ko ayo mazone adasanzwe azotuma habaho gutsimbataza ubwigenge ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu.
Na cyane cyane ko abagenewe gushinga amahinguriro atandukanye afasha igihugu kugwiza umwimbu no dushobora guhingura tukaronka umusesekara kindi no vuga nuko ututurere nka kandi karusho tuzodufasha kubyaza umusaruro inyubako rusange ziba ziriko zirubakwa mu gihugu mu ntumbero yo guteza imbere igisata cyo guhanahana ibidandazwa n'abantu ahantu uvuga nk'ikivuko n'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi amasoko ntanganguvu yose ariko arubakwa.
Umushikiranganji nije imbere yanamenyesheje ko muri iyo nteguro y'uwo mugambi hazokubakwa amahinguriro atandukanye hazotuma Burundi buronka ibyo bushorera hanze y'igihugu maze ibyo bwavana mu bindi bihugu bigabanuke.
Kubera ko uturere zone economic special turanagura amahinguriro yarahasanzwe mu gihe yifuza kuja muri statut ya zone economic special kugira ngo agwize umwimbu ndetse tukongera tukanavumbura na bishasha bishobora guhingurwa kugira bishoke mu masoko mpuzamakungu cyangwa tukavumbura ibindi bishobora guhabwa agaciro kugira ngo bishoke byongere kandi ibigabanye umurindi w'ibyo tuza kugurira mu yandi masoko mpuzamakungu.
Kubijanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo gushyiraho uturere ngwizabutunzi tudasanzwe abashinga amateka bagize amakenga ku muyaga nkuba muke urangwa mu Burundi uko bizotorerwa inyishirambye kugira ngo bashike ku ntumbero. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka Abel Gashati yaciye asaba umushikiranganji ajejwe ubudandaji kuzoshyira na cyane cyane ibyo bikorwa mu ntara za ruguru mu ntumbero yo kuziteza imbere.
Este ngaha iwacu niko ndaraba ngo ubushobozi tuzoba turabufise turaze ibijyanye na energy nkene zifashe mwavuze ko mugiye bigiye gushyirwamo ingufu cyane ni byiza kandi muri ko igihe muzamuri ko murashwa zisaho mwo zishira kumbure ibyo bijyanye na energy n'ibindi maze gutunganywa ahubwo no kubijyana hariya ruguru hariya kure hariya mucango zari amatongo ari bihingurwa ari amaendisajamo ajeyo hama n'umwene gihugu wa ruguru nabashikiye.
Ikindi abashinga amateka basabye ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bufise mu nshingano ibyo bikorwa no gushyira mu minwe y'abigenga uyo mugambi kuko ariho bizokwihutishwa gushyirwa mu ngiro kuruta kurindira amafaranga ya leta. Umushinga amateka Olivier Suguru avuga ko bitabaye ibyo bishobora kumera nk'iyindi migambi yagiye yemezwa n'inama nshinga amateka ariko bikagorana gushyirwa mu bikorwa.
Mu karere y'ugwami nka byose biramaze kugira amazone ikintu special kandi byinshi bifise amazone ku mazone frontaliere niba reke initiative iri secteur privé zone yamaze kwidentifier nimbi byigwa bitarakogwa bikogwa amateka feza bite nibaze kubiha za ubuha cyangwa baze kubiha abandi bantu ibarondere ini societe ini firme internationale isanzwe izobereye mu bya zone economic special experience byabaye twarabibonye dusubire mu byabaye ahubwo turonde abantu bishoboye kugira tuje baje hamwe na leta ba developer ini zone economic special baze bakorana na secteur privé ndio byo kwihuta.
Umushikiranganje Marie Chantale nije imbere akaba yahaye umwizero abo bashinga amateka ku bibazo byose bashikirije birimo no korohereza abanyamitahe bazoba bifuza kwinjira muri uyo mugambi munini leta y'u Burundi itegekanya wo gushiraho ibyo bibanza bidasanzwe bizoduza ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Uturere ngwiza butunzi tudasanzwe dushika ku ijana nitwe umushikiranganje ajejwe ubudandaji yamenyesheje abashinga amateka ko ari two tumaze gutegekanywa gushirwa hirya no hino mu gihugu aho tuzofasha mu iterambere ry'igihugu no kuzana amafaranga y'agaciro mva makungu. Akarere kamwe k'Akarorero akaba ariko gategekanywa kubakwa imbere y'utundi gusa nta n'umwe watangaje akariko. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwamenyesheje kandi abaserukira bene gihugu ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi muri utwo turere ko bizotwara imyaka itanu. Abashinga amateka bakaba baciye basaba ko byo kwihutishwa kuko mu myaka itanu haba hahindutse byinshi. Inama nshinga amateka ikaba yaciye yemeza iyo nteguro y'ibwirizwa rizogenga uturere ngwizabutunzi tudasanzwe mu Burundi. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri Facebook na YouTube radio yacu VOA. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika umurwi utunganya amatora mu Burundi weruka kuvana ku rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza umushinga mateka Gaton Gwasa azimbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abakandida b'urunani Burundi bwa bose rurimo imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene ntibari mu rutonde rw'abemerewe kuzokwitoza amatora abashinga mateka azo mu kwezi kwa gatandatu ko muri uno mwaka w'2025 umurwi seni uvuga ko urwo rutonde ruvanywe mu matora kwera rwari ko abashinga amateka batatu mugambwe SNL utari muri rwo mu kiganiro nagiranye na Agaton Gwasa ari muri abashinga amateka yavuze ko ingingo ya seni itigeze ibatangaza na gato byasigure ko ari umukino wa politike wo gukumira atavuga rumwe na leta
igihe ko dutangaza yo babemera nkuko kwifuza ni transponde yashyizeho n'abayigize urabona neza yuko ari nk'igikoresho gusa kibiri harya aho ikibabaje ni uko cyane cyane bavuga ngo bakurikiza amategeko mugabo abategeko batayerekwa na gato yari kwihonyanga gusa ibyo se niri kirakora guhonyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi kuko urabona nk'ingingo ya 37 isaba umurundi wese kumva yuko ategerezwa kurwanya ikumira iyo ari yo ryose ibyo nabyo iyo ufasha abantu ukabakumira mu matora witwaje ingingo zidafashe urumva ko ubyukirizwa ushyirwa wamaze kubikunyanga bigaragara yuko bashaka amatora ya CNDD-FDD nabo bacuditse gusa icyo twamenya ni uko ubwo turi kuri ku rutonde rw'umugambwe SNL uwo mugambwe SNL murabizi yuko kuvuganzi yuko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ariko kwambera SNL rero twigeze dusubira gukora kuva icyo gihe gushika uno munsi none I was saying,
none ka honorable Agaton Gwasa mwebwe kuri ugo rutonde rwa Burundi bwa bose ko muvuga muti ntimwari yo nka SNL mwarimo nkande nk'uwigenga
ubwo ni twangiremo nka Barundi
hama
urundi bije mu Barundi ko ifinzwa ry'igi mbanga mvuga iri mvuga ni yari umuntu yinjira mu mugambwe ni yari ko mu mugambwe ni banga ibatowe muri 2022 bagiye bari mu manama y'itora ya 2024 bamaze kwinjira muri SNL ibyo byo uko batabyibuka twebwe twagiyemo nk'abarundi ko urunani rw'abarundi tumbire gushayura uburundi nta mugambwe SNL wagiye mu runani mugambwe SNL nk'uko bawuzi uri hariya twebwe ibikorwa byacu nk'aba SNL twebwe biduhagaritsemo kuva muri 2023
uwo murwi seni harahuvuga ati twebwe twavyanse kubera ko ingingo y'112 bwizo rigenga amatora n'indwi rigenga imigambwe iravuga ko umuntu aja mu runani aba ari muri urwo imigambwe mu runani iyo migambwe nayo ni CNDD Codebu na FEDES iyo migambwe yose nta na hamwe muri imwe ntawe avuga ati bafatiye aho
ibyo bitwaje oja kubibanza bene urunani n'ubwo yendoza kubibaza abanwanyi b'urundani
ku rundi ruhande bo muri SNL harabiyandikishije ku ntonde zindi badaciye muri urwo runani bakabemerera ko bazitoza cyangwa umugambwe SNL
ntabwo nomenya ntabwo icyo nzi ni uko uwo mugambwe SNL utwarirwa muri CNDD-FDD nta n'umwe muri twebwe wasabye dosiye nta n'umwe muri twebwe washyize ku ntonde zabo ibyo muvuga ngo baba batubonye ku ntonde zibiri zitandukanye icyo gice cyari kuba kibaye ikosa rero uwo mugambwe batwitirira anahamwe kuri mu ntonde zawo n'ubuswaganye nk'ubundi
ikigiye gukurikira kuri mwebwe Agaton Gwasa no ku runani Burundi bwa bose n'icyahe
ikigukurikira ni uko tuguma tuzwa Burundi urakaza ko tuzwa Burundi tuzoharanira gushika Burundi mu by'amategeko yemera kandi ategekanya
kazoza kanyu ka politike mu Burundi ga honorable Agaton Gwasa mukabona gute mu 2025 babavanyemo bidakunze ko mwitoza ubu muri 2027 mubona ko muzosubira guhiganira intebe ya president igarukiye ngaha mu bizonkunguruza
kumenya byo batwa twihuse tuvuze ngo biraheze icyunzi no kwishaka guhinduka birashaka guhinduka umwanya wose rero ibyandiko bibimitwe byagira umuntu agira impungenge amatora niyaba atunganywa ku neza y'u Burundi tuzoyajyamo atunganywa naho uko nyine ashaka gutunganya amatora yuko igihugu bakigira icyibari cy'umugambwe runaka sinzi ko u Burundi buzonahashika
ntimutegekanya kuri ino nshuro rero kunguruza ingingo ya seni muyifashe uko yari canke hariho kuzokunguruza muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko arabitegekanya
amategeko arabitegekanya ubwabo kunguruza burya nicyo kimwe bw'abacu mu Burundi nimba ababategetse gukora bigira ari nabo bategeka iyo senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho umuntu yokunguruza byabyari ibyangombwa ni uko mwakwikubita kashi iyo ngingo bakayivako bakubariho kugira ngo batunganye amatora y'abarundi ibyo bindi byo kwiyumvira ko uburundi bwongereranywa n'imigambwe ko bwofungirwa mu migambwe bakabireka bakabiheba hanyuma bagaha uburenganzira abarundi bwo kwitorera abo bashaka muri uyu mwaka bakomeze kwigiramo
nta byo kunguruza kuri ino nshuro bihari
ibyo kunguruza ibyo ni ibyo urunani si bya jewe urunani ni bwo rubikora kuko jewe sinagiyeyo nk'umuntu wigenga
Honorable Agathon Rwasa tubashimiye cyane kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Amezi abiri araheze Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisinya amasezerano yo kuvanako amakori ku bicuruzwa 66 hagati y'ibyo bihugu bibiri kugera ino saha yamara iyo ngingo ntiratangura kuja mu ngiro abakora urudandazwa ruto ruto rwambukiranira imbibe bagasaba ko imvugo yojana n'ingingo n'inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Bamwe mu bacuruzi barimo Abarundi n'Abakongomani bavana ibicuruzwa birimo iva mu mirima ndetse no ku matungo mu Burundi bakabijyana mu mujyi wa Uvira banyuze ku mupaka wa Kavimvira bemeza yuko bakibisorera amafaranga. Ibi bavuga yuko binyuranyijwe n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi binyuze kuri ba minisitiri babyo b'ubucuruzi aribo Julien Paluku wa Congo na Nijimbere Chantal w'u Burundi. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 aya masezerano ategeka gukuraho imisoro n'amahoro kubidandazwa 66 by'imbugwa mu bihugu byombi. Ayo masezerano avuga ko ibyo bikwiriye gushyirwa mu bikorwa nyuma yaho amaze gusinyigwa. Turi nabo na Mponga atwara ku ikinga ibicuruzwa birimo ibifungurwa n'ibinyobwa birimo imboga, imbuto, ibishyimbo, amata ndetse n'amazi. Avuga yuko bakomeje kwa kumisoro.
Urya munsi barapfa kuvuga gusa hari kumubahaye umugongo rero bacyatangura ara kandi kurihisha bagishiza bijya bose bujya busuruzi bujya muto muto usanga n'ibitoke n'udutunguru cyo abantu bazana ku mutwe hanyuma rero bacya bagufata hariya muzana amahera tubabari uko ibi byose bamaze kubikura bacya bavuga bijya baravuga n'ibiwabo hariko rero twasaba inyene kandi kubajya bagume badufashe bagume bagira rero isuivi baze barabe hanyuma barayo ku bindi biguma bitembera iyo bavuga bajya abashef ndi baguma babikurikiza eh baguma mumaze kubivuga hanyuma rero umva haye umugongo bacyatangura kandi kudufata byo dufite ubujya budanda za buto buto.
Abacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi bavuga yuko usibye muri Congo basoreshwa no ku ruhande rw'u Burundi hari amafaranga basabwa
mu Burundi mukugira tujabuke usanze za mugiza hari gihe ujabuka tacu tandi aragucira ngo zani 2000 ufise nk'utunye ndu tomate cyangwa udutunguru
aha mu Burundi baratusaba 2000 francs ahandi 2000 francs
abacuruzi basaba ko ku mpaka bagatumba na Kavimvira hamani ku rutonde rw'ibicuruzwa bemerewe gutambutsa badasuze n'ibyo batemerewe. Aba ni bamwe twahuye bafite amazi n'inyanya ku mpaka wa Kavimvira
tuza tutinye turajugumira tu example nzanye biro 50 by'ibiharage moranza njugumiye na mahoro mfise
nabaguye inge
saba yuko waduti wotusire oroza ngawe tukamenya ibiro 200 nushora kubirihira cyangwa ibiro 100 nushora kubirihira tugende tubizi ibyo tuje gukora kubera tuza nyine ibyo ashara nzogira ingorane.
Usibye iki kibazo cyo kwaka imisoro abaturage bafite bavuga kandi ko birukanwa naho bari basanzwe bakorera hafi y'umupaka
baradusanzariza ibintu basanze nk'uko twicaye ngaha tuvuga ati kugira ntituje hariya kure ntibatwugarireko bakacabaza bakapolisi kabisanzaza kabimenagura bakabihonyanga bakabisiribanga
bwege ducuruzije nkako turabacuruzi bato bato ducuruzi nyanyanga aha tucuruzije abapolisi bacabaza bakabitwaka bakacye babitwara cyangwa bakabikubita amasabato bikamenagurika byose
ubwo ministre w'ubucuruzi muri Congo Julien Paluku na Chantal Nije imbere mu Burundi batangizaga iki gihugu cyo korohereza ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu mbera z'ukwezi kwa 10 basabye inzego zikorera ku mipaka gufasha no korohereza abacuruzi twashatse kumenya icyo ubuyobozi muri za ministeri zombi buvuga ntibyadukundira gusa mu kwezi kwa 10 abo ba ministeri hari cyo bari bavuze kuri ayo masezerano mu masezerano ibihugu byombi byagiranye yerekeranye ubucuruzi bwambukiranye imipaka ku bicuruzwa birimo ibihingwa muri Kongo no mu Burundi bako ibyo 66 iyo bitarengeje idolari 500 bidasoreshwa twashatse kumenya impamvu abacuruzi basoreshwa tuvugisha ubuyobozi bushinzwe ubucuruzi muri Uvira mutubwira ko buzajya kuzana kuri uyu wa kabiri liste y'urutonde rw'ibyo bicuruzwa ibuka makuru aba muri birishinzwe abacuruzi ku mpaka wa Kavimvira avuga ko impamvu amasezerano atarashyirwa mu bikorwa ariko za serivisi zikorera ku mpaka zitarahabwa inyandiko yanditse ibabwira ibyo bicuruzwa 66 batazaza bishuza Ubeda Sengabo ijwi rya Amerika uvira
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya n'uw'ikiganiro cy'abigeme n'abagore uno munsi tugendera rero kaminuza y'u Burundi abigeme biga kuri iyo kaminuza bimeza ko ubuzima babayemwo buri mu bisubiza inyuma iterambere ridakumira amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi agasaba leta kwitwararika kubaho kwabo banyeshure kugira ngo bazoshobore guseruka mu bibanza bifata ingingo inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomirwa na Thierry Ndayishimiye kikari mu Rwanda.
Ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi kubijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza abamwe bavuga ko zibasubiza inyuma. Muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo ca kaminuza. Aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko atamwanya baronka wo gutegura neza ibyigwa.
Ariho nka busanga twigana nk'ubu bakubwiye ati je nk'ubona biblioteke yawo nta niyo kubera tanumwanya banabironkera nka jende yibona gusa nka niyo ndinjira kubera mbona tanumwanya noronko mvuga ati basino tora n'igitabo cyo gusoma
nk'ubu udandaza rimihaje ari umuntu akubwira ngo ja muri biblioteke kiretse baguhaye teravuza gukora uko uvuga ati hanaho ndaza kuyobega urashobora kugenduka bisoma hamuhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero kwironderera nawe utwurarira
uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa abasiba kuja ku ishure kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwana ko kugira ngo baronke ico bafungura
rero no ku ishure urashobora gusiba no ku ishure ukavuga ati ko ndose ntahantu nkori kiyende kangende mbanze ndayace hanyuma ndaga baragenda nyambari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canke ari kuvoma bakavoma
uko kuja gukora aka kazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha
base nko kubigena bashora base nko kwihandikiza gukora nk'ikiyede base ujye ntu bacaba amatafari kandi ariko aruba kandi atare byo aramenyera byigiye no kwari muzima bugoye
Hari abandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo abandi bagakora akazi karimwe ko kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose kubw'ibyo birashikana batahugwe na bagenzi babo uyu asanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati
abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu baruguruti nawe umengo nturagera mu gisagara cere nanje ndababwira ati gisagara ni mu mutwe mwese abazi icarondera wowe nyamba ubona hari hakazi tokora uri mu gisagara je nanje ndagakora kubera mbona kamaro kavyo
Hari abavuga ko baza muri kaminuza y'u Burundi batazi ubuzima bo barindiriye. Audreya Uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi.
Numva ngo kaminuza y'u Burundi jirumva se n'inzingo byo gupanga nk'uko. Numva ibyo ama campus nubwo ntabitahora je n'inzingo dushikira nko mu ma campus bakatumenya nka kurya ko muri antenne. Shitse rero nca numva ngo ibyo gupanga rero n'ibyo gupanga nta ivyo nari nzi nyene nabwiye kuvyumva shitse. Nk'ubu dizibitezi yagetse nk'uwo ndiho ndapambana yuko ngiranje gusoma
Mwishira hamwe mukenyezi menya hari imwe muyaharanira gateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihazobe ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu. Uyu ni Floride Nahimana arongoye iryo shira hamwe.
Leta irakwiye kuraba abana babigeme ukuntu su kuborohereza kurusha abahungu, ariko nukuraba ibibereye leta yogerageza ikaborohereza mu vy'uburara, tukareka kwama tubona kugitigira icabagabo arico kiba kinini cyane makaminuza kurusha abana babigeme.
Kukabanga kubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri babigeme badashika ku ndoto zabo. Minani Jane yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa gatatu avuga ko bo batanguranye mu mwaka wa mbere harabaciye baja kurongorwa maze bo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashuri.
Mbamaze kugutwara nkubaye umuntu yize imanite mwate subira kwishura akwati Johana Rayitse kuko sanga basanze subira kwishura ariko nk'abagenzi bashi twiganye guhera mu mbere tugeze mu gatatu tukatakirikoma bagiye bagira kubaga nko mu wa mbere nyene mu wa kabiri wamaze none ntusogaruka tije mugabo yaranyankiye ko yatize kaminuza namba ati naje sinakureka guma bandanye naje ntize kaminuza aciye masitere wabaye nk'umuntu akomeye nko ministre nk'akarorero ugasanga bigarukira aho nyene amashuri yawe ahereya.
Umwe mu bashinga amateka b'abakenyezi Mutezi nka Ephrasi ari mu mugambwe SNL wahora urongowe na Gato Gwasa avuga ko na politiki itorohereza ababyifuza kugira ubuvugizi kuri Jokibazi.
Nakubwiye ko tudatahura ikibazo cyo kimwe naho turi abakenyezi gihanze abakenyezi misi yose ni yangorane y'imigambwe tuvamo. Jesse novuga iki ni yangorane yo kumva kwamamwa bwa bwoba uvuga icyo utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge jengize manda zibiri kera batwita abasaza cyanke abivyihebye uvuze mpengura hangaye abantu ariko n'uburenganzira bwacu twebwe dufise amamisiyo yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kuba serwe iruko bikwiye dusemerere ibimenyesha makuru musemerere natwe dusemerere turabe yuko ubwo Burundi bwejo bufata neza hama bakazodukorera mu ngata bafise ico bashobora kuvuga.
Ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza habasanzwe ari bake ugereranije n'igitigire c'abahungu. Muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice 21 ku ijana mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice 38 ku ijana. Ibyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu ahaniho ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kigarukiye kuri mikono muhinga bw'ivyuma Marikume na Diane Nahazi nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mo vyose naho ubutaha mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mbifurije weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Show you my back account. Two face. I guess it's plenty to go around. So girl, make you dance when you hear this sound. Now we the puppy all over town. So tell me if you dey down, dey down. Do you know, say you want me to go like oh. Girl, I know, girl, I know. Something that you do not know. Whether na traffic I be go slow. Baby, I promise I go still show. Spending money, Pablo.
Tilapia, Cote, bring the goofy with the cocaine. Gobe,
You see the girl, do not replay. Find a bachelor for my bruise. Conquer the streets with the play.
I need your billing in a party, all got the woman. If I handle this chocolate, all got so much, all got so much. If you put me for palava, I'm just gonna give up. What can I make? Who I be fair? Ego never.